Ini Nizu di Amerika. Ijwi ry'Amerika ibandanya kubashikiriza ibiganiro byaryo mu Kirundi no mu Kinyarwanda Washington DC. Turaramukije shuti muduteze amatwi muri iki gitondo ku munsi wa kane itariki 14 z'ukwezi kwa gatatu mwaka wa 2019 muri kumwe na Fidel Niyongabo ndabahaye ikaze mu biganiro byacu byo kuri isa. Mbe uburinganire hagati y'abagore n'abagabo bwifashe gute aho muba abagore bo mu Bugarama mu karere ka Rusizi mu ntara y'uburengero bw'u Rwanda badusigurira ukuntu babana n'abagabo babo.
Ana mugara mana ntamugabo atunga umugore umwe nta n'ukunda guhahira umugore atari umwe kwijana umugore acukwe umugabo agacukwe ahubwo bagahuramo kubita
ta munyabugarama mushobora kuzana ugushaka aho ngo mubyarane gatanu gatandatu atari aguta muntu ngagende.
Turavuga no ku banyeshuri batandatu bo mu ishure shingiro Akamuri byubatswe ku mutumba wa Kibeka muri komine Kirundo mu Burundi bapfungiwe mu gashoka parke yegamiye sentare y'igihugu ya Kirundo kuva ku mugoroba uwo ku munsi wa kabiri hamwe no kuri raporo nshasha ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ku burenganzira bwa muntu ku isi mu mwaka wa 2018. Reka tubanze dutega amatwi mugenzi wacu ari Yesu Bigirimana dushikiriza amakuru yo hirya no hino dufitiye muri aka kanya aba Yesu
bakoze ndamutse n'abaduteze amatwi muri Afrika. Abategetsi mu gisata cyo gutabara muri Nigeria bavuga ko abantu bashika 8 bafuye abandi bashika 40 baratabarwa mu bakuwe mu bibomoke by'amazu iregose ku murwa mukuru je ku munsi wa gatatu. Abana batazi igitigiri barafuye canke abandi bafatiwe mu bibomoke by'iyo nyubakwa yarimwo n'ishure by'intango. Abariko bararorera ibyabaye bavuze ko ishuri ryigamwo abana bashika 100 ryari ku gorofa ya nyuma. Iyo nzu y'amagorofa yari mu gace ka kera k'umurwa mukuru Lagos. Buramatari wa leta ya Lagos Akinwumi Ambode yavuze ko amazu muri iyo mihana yategerezwa gusuzumwa kwa kwije ibisabwa ariko nyeneyo ngo ntiyemeye ko iryo suzumwa rikorwa. Kubomoka kw'amazu biramenyerewe muri ico gihugu ca Nigeria. Mu mwaka wa 2016 abantu barenga 100 barafuye igihe urusengero rwasenyuka mu manuka ubushira ubuseruko. Iyindi nyubakwa y'amagorofa 5 yarasenyutse uwo mwaka nyene ihitana abantu bashika 30. Ahandi havugwa impfu z'abantu abagabo babiri biyoberanije mu maso bitwaje inkoho barinjiye mu ishuri riri inyuma y'umurwa mukuru Sao Paulo mu gihugu cya Brazil cyo kuwa gatatu barasasika inganda bica abantu imbere y'uko biyica. Igipolisi kivuga ko abantu 8 bagwiriyemwo abanyeshuri hamwe n'abakozi b'ishure baciye bicwa. Bimenyesha makuru bishikiriza ko abashika 17 bakomeretse. Igipolisi kamenyesha ko abo bagabo babiri bari bitwaje inkoho imbugita n'amashoka kandi ntiyaramenyekana icatumye bakora ubwo bwicanyi. Abakozi muri Venezuela bahamagawe gusubira ku mirimo yabo kuri uyu wa kane inyuma yaho leta isubije mu buryo umuyagankuba warumaze hafi indwi waracitse. Ivyatumye abanyagihugu batagashavu kuri perezida Nicolas Maduro. Umushikiranganji wo kumenyesha makuru Jorge Rodriguez yashikirije kuri televiziyo y'igihugu cyo kwa gatatu ko Nicolas Maduro yafashe ingingo y'uko abakozi basubira ku kazi kuri wa kane ariko amashuri yegukira leta zoba aragumye yugaye uwundi munsi umwe. Kuva cyo kwa gatatu umuyagankuba wari wamaze kugaruka ku murwa mukuru Caracas no mu zindi ntara ariko uburengero bw'igihugu bwari bukiri mu kizima harimo n'igisagara cya Maracaibo ahamazu y'ukudandarizamo arenga 500 yasahuwe nk'uko byashikirijwe n'ishyirahamwe ry'abadandaji. Ibiro by'umushikirizamanza ashikiye Nicolas Maduro muri Venezuela byatanguje amatohoza kuri Juan Guaido akekwa kuba ari wafise uruhara mu guca uwo muyagankuba ariko utavuga rumwe n'ubutegetsi aracidegenzya inyuma yaho leta z'umwe za Amerika zigabishije ku ngaruka zishobora gushika mu gihe yohagarikwa. Hano muri Amerika, Sena Leta Zunze za Amerika yaranse gushigikira Perezida Donald Trump ejo ku munsi wa gatatu itora guhagarika imfashanyo za gisirikare Amerika iha urunani mpuzamakungu rurongowe na Arabia Saudite ruriko ruragwanya abarwanyi ba Leta bariko baragwanya abagwanya leta ya Yemen. Abasenateri ndwi basanzwe bazwi ko bashyigikiye Trump barifatanije n'abademokrati mu kwemeza iyo ngingo y'itegeko igiye guca ijanywa mu nama nshingamateka, naho nyene bikaba byitezwe ko izokwemezwa. Iyo ngingo isaba Perezida Trump gukura abasirikare ba Amerika ku rugamba muri Yemen hatarenze ikiringo cy'iminsi 30. Ibitero by'indege za Arabia Saudite ku barwanya leta ya Yemen biraterwa mu turere tubamwe abasivile, bikica ibihumbi by'abantu, bigasambure mihana yose hamwe n'ibitaro. Iyo ntambara yarahungabanije ubuzima bw'abantu muri Yemen, aho amamiliyoni y'abanyagihugu abangamiwe n'inzara. Perezida wa Donald Trump nyene avuga ko ababajwe n'ibihano byaciriwe Paul Manafort yahoze arongoye ibikorwa byo kwiyamamaza byiwe, ariko ntacyo yavuze ko ashobora kumugirira imbabazi nk'umukuru w'igihugu. Mushikiriza manza wa leta i Washington yaciriye Manafort ejo kwa gatatu igifungo cy'imyaka 3 n'igice ku byaha byo kubesha abashikiriza manza no kuburagiza ibyabona mu bijyanye n'ibikorwa yakora byo kuvugira uwahoze ari perezida wa Ukraine. Iki gihano kije cyiyongera ku yindi myaka yaba 4 yo gufungwa Manafort yaciriwe mu ndwi iheze ku byaha byo kunyuruza amakori hamwe n'ubunyonyezi mu mabanki. Iminota mike gusa ahejeje gusomerwa ubwo rubanza cyo kwa gatatu, abashikiriza manza muri leta ya New York nabo baciye batangaza ko Manafort yagirizwa kuyoberanya inzandiko z'ubutunzi bwiwe hamwe n'ubunyonyezi bijanye n'amazi.
Urakoze Aloyce ku makuru hejeje kudushikiriza. Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Makuru yo mu karere k'ibiyaga binini tuyahere mu Burundi, aho abanyeshuri batandatu bo mu ishure shingiro Akamuri ryubatswe ku mutumba wa Kireka muri komine Kirundo bapfungiwe mu gasho ka parke yegamiye sentare y'igihugu ya Kirundo kuva ku mugoroba wo ku munsi wa kabiri. Abavyeyi babo bavuga ko ariko bakurikiranwa kuba babononye ifoto y'umukuru w'igihugu iri mu gitabo bakoresha. Ibindi kuri inkuru twumviza mugenzi wacu Jean Bosco Ndarurinze.
Abana bari mu minwe y'ubutungane bagera kuri batandatu, bose n'abigeme bafite imyaka iri hagati ya 15 na 17, bose biga mu mwaka w'indwi. Abavyeyi babo bemeza ko ikibazo cy'abo bana cyatanguye kuvugwa ku munsi wa gatanu w'indwi heze. Aba ni bamwe mu bari bazindukiye kubaraba aho bafungiwe mu gashoka parke ku kira sentare nkuru y'igihugu ya Kirundo.
Ngo twari dufite ibitabo dukoresha ngo none rero ngo byari bishaje ngo hanyuma ngo mwarimu ngo acavuga ngo yuko ngo ariko twabitabuye nuko se andi makosa wakoze ngo ya babwiye ngo bonoye gufata y'umukuru w'igihugu umugabo abana twarabajije baraduhakanira.
Bagize ngo bafuse banditse ku mazina ku gutwi kuko umukuru w'igihugu ngo barandika ko ngo no kumenya amubwira ati none abo bana babigize murabazi tishwe twe ntabwo tubazi ahubwo twebyo bitabo kubera twari tugeze hagati na hagati sinabwo twoba tuzi yuko ari abana twigana babigize cyangwa ari uko ibyo bitabo babiduhaye ibyo bintu birimo.
Bahagaritswe mu masaha ya kare kuri uyu wa kabiri ari ndwi birangira batandatu baraye mu minwe ya parake.
Je nari mu ndimiro gukora burya maze mbona abana bariko bariruka namubwira ati none bakurirana ibiki ngo bariko baratwiruka ko badufate ngo twatanganije ngo ifoto y'umukuru w'igihugu. Ati ndamubwira ati ntimwiruke nimugende ahubwo mwishikane mugende ku butegetsi mubwire babibone kuko hamwe nuwo kwiruka bazovuga ko ibyo bintu ari mwe mwabikoze.
Amakuru dukura ku ishure ribareze amenyesha ko byose byatanguye ku munsi wa kane. Umwe mu banyeshure aje kwitwara avuga ko bagenzi be bamwononeye igitabo. Abarezi bafatikanije n'ubuyobozi baciye bagenzura ibitabo ku munsi ukurikira basanga ifoto y'umukuru w'igihugu Petero Nkurunziza iri mu bitabo bitanu bakoresha muri kimwe mu vyigwa yarononywe. N'umuyobozi w'indero mu ntara ya Kirundo yarahashitse nk'uko aya makuru abivuga. Abana barahava bashyikirizwa ubutungane. Ababyeyi barasaba ubutungane gukurikirana neza ikibazo cy'abana babo kugira ngo ntihagire abarengana. N'umukuru w'igihugu baramutaka ku mbabazi nyinshi.
Cyo twosaba nuko ubutungane bwo turabira abana bafite imyaka ingana gutyo ni batoyi cyane. Baramenya iyo bijya iyo bifata baramenya gukina politiki. Kandi natwe turabara abasenzi twigera dukina politiki. Turabara basenga gusa dusengera igihugu kiwanywa amahoro. Twibahiriza se barundi kwa umubyeyi kwa abo yubumubyeyi watwese. Ntashye bitwashaka twashaka kwirima tukana muri uwo tujya kandi n'abana bashobaka kwiga. Hanyuma bakatugenzura bakarata yuko ari ibi dukora ibyo ku bijyanye na politiki byo kurwanya ubutegetsi.
Ntabwo bari bwagere mu myaka yo gukora ibibi mukuru w'igihugu nyakubaho niwe watuhaye amata n'ubuki dukurikiranira abana n'ukuri ntibarengane barabibyo bitabo birashaje baraba babigize ibyo bitabo n'ukuri si abana bacu iryo kosa bararikoze
paraki ya Kirundo iremera ko abo bana bahagaritswe ku mvo z'amatohoza mbere ikabimenyesha ko yatanguye kubumviriza kuva kuri uyu wa kabiri bunganiwe n'umushingwamanza wabo bagifatwa barindwi umwe ahavarare kugwa parake ya Kirundo imenyesha ko uwo mwana w'imyaka 13 yarekuwe kuko atarakwiza imyaka yo gukurikiranwa kucaha icyarice cyose imbere y'ubutungane. Tubibutse ko gusibanganya ifoto y'umukuru w'igihugu Petero Nkurunziza zaheruka kuvugwa mu mashuri shingiro y'intara zitandukanye z'u Burundi mu mwaka w'2016 ico gihe abatari bake barahagaritswe n'ubutungane n'inama nshingamateka iraje mu kubasabira ikigongwe imbere yuko barekugwa. Mu Kirundo mu buraruko bw'u Burundi, Jean Bosco Ndarurinze, Ijwi rya Amerika.
Muri Nsanga. Muri Nsanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Cyo ndi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru.
Muri leta ya Colorado leta zunze ubumwe za Amerika.
Mbanje kuramutsaba batumire mwadutumiriye.
Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye, tuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Tuve mu Burundi tuze mu Rwanda aho mu karere ka Bugarama mu burengero bw'igihugu havuga ikibazo cyo guharika aho abagabo bata ingo bakaja kurondera abandi bagore ku bagore batawe n'abagabo bavuga ko babayeho mu buzima bugoranye kuko abo bubakanye ataco bakibafasha mu bijanye n'imigambi y'ukwita kubo bavyaye. Ni nkuru y'umumenyesha makuru wacu Temistocle Mutijima.
Mwese nyine yaguharitse wabigenzura kuguma nyine mu rugo n'abana tukicara nyine tukarekera mwese wabigenzura abagabo
uwo ni madame Nyiramurayonzi Alfonsina utuye aha mu kibaya cya Bugarama aradutekerereza ingorane ahura nazo zo kurera abana batandatu wenyine umugabo bababyaranye ntacyo amwunganiraho si uko bababyaranye adahari ahubwo yamuharitse undi mugore nawe bamaze kubyarana abandi bantu umunani
undi we wafitanye bangahe
fitanye umunani
ubuyobozi sebo bivuga ko iki kuri cyo kijyanye no n'inshingano ze
afite kubyemera ariko nanabikora ubuyobozi bukamufata akabyemera nabikora kaguma nyine mu rugo nanyine wabona bikurenze ugafata abana kaguma no mu nzu ukabagaburira ukajya bahingira ukagura n'imyenda yabo nyine basa.
Iki si ikibazo yisangije ariko kuko aha mu Bugarama guhari kabisa n'ibyabaye umuco w'abahatuye nk'uko abagenzi be bandi babivuga.
Hano mu Bugarama ntabwo abatunga umugore umwe, nta n'ugukunda guhahira umugore atari umwe ku ijana. Umugore acukwe, umugabo agacukwe, ahubwo bagahura mu kubita.
Nta munyabugarama mushobora kuzana ugushakaho ngo mubyarane gatanu gatandatu ataraguta mu nzu ngo agende.
Iyo mubyaranye imbyara icumi ukaba mufite abana arareba akavatuye nguyu ntabwo akiri umugore, ahubwo reka nishakire undi ubwo agafata wa mutungo mwahahanye akawujyana hanze.
Abubatsi ngo aha mu Bugarama ntibavuga rumwe ku ntandaro y'ubu buharike. Abagore baratunga abagabo agatoki kuko utihanganira ubukene abagabo nabo bakabashinja kutabubaha bitwaje ihame ry'uburinganire.
Hari ijambo ryakoreshejwe nabi ati niri uburinganire. Hari uburyo abadamu bakoresheje iryo jambo nabi, umugabo runaka yavuga ati none siko ibintu twabigiye namye gutya kubera iki wanyuranyije n'ibyo twapanze mu rugo. Ati pima noneho baduhaye uburenganzira. Nuvuga gato ati barazana abayobozi bakujyane. Umugabo utihangana ahita nyina anyura muri iyo nzira kugira gute guharika.
Umugabo ashobora kubona mu rugo afite imibereho mike. Kabuga nese wapi umugore akigendera ku mugore ufite urufaranga akansasira neza kandi yategeze kwa mugore bafitanye abana batanu babyaranye bagomba kurera.
Aba yamuharitse amushaka amafaranga gutya kasha. Iyo amafaranga ashize wundi muto na waramupfa akajya kuwunda akajya kuwundi ni ibiri mu bugarama.
Intandaro aho yabituruka hose ariko ingaruka zo ni nyinshi mu miryango igaragaramo iki kibazo ku isonga imibereho mibi y'abana bavuka muri ubwo buryo. Ibi kandi ngo bishobora no kuzana amakimbirane yo mu miryango.
Ubwo abana bazaza babaza wa mugabo nibagiye kuri wa mugore mukuru atikoresha no kumusozi ati twese ntiyabahahiye amasamu nimugende mujye kwakisa amasamu nibageraho ngaho usanga abana bitanye ba mwana basubiranyemo no gutumagurana biraje.
Ubu nkanje mfite abana barindwi, muri abo bana barindwi ntawe uzi umwenda wase, ntawe uzi n'uruboyibo rwase, kandi afite urutoki aravunura akagira gute akajyana ko kabari. Ubwo rero kuri iki gihe ntaba nabonye uduteke ngo nze shabike. Wa mwana abuze umwenda, wa mwana abuze ikayi, wa mwana abuze ikaramu, wa mwana abuze urukweto ajyana ku ishuri ntabwo atinyicara hasi.
Inzego z'ubutegetsi mu karere ka Rusizi ziravuga ko icyo kibazo cy'ubuharike cyahagurukiwe. Uyu ni Bwana Sigaye Emmanuel, umuyobozi w'ako karere wungirije ushinzwe imibereho y'abaturage.
Niba umugabo abengutse ku mukobwa akumva agomba kuza kumuharika urugo, kuza gusenya urugo yubatse yarasezeranye, ntabwo bigeze batandukanya na mu nzira zemewe n'amategeko, ubundi natwe nk'ubuyobozi dufite inshingano zo kurengera umuryango. Ntabwo tugomba gukomeza kwemera ko iyo miryango ibaho. Icyo turi kugikora naho n'abanyamabanga nshingwabikorwa b'imirenge ndetse n'abayobozi kugera ku rwego rw'umudugudu ko tutagomba kongera kwemera imiryango nk'iyo ngiyo, tuyemereye ko abantu nk'abo ngo baza gusenya imiryango yari yubatswe kandi iyo miryango itegeze itandukana.
Uretse ingaruka zishingiye ku mibereho mibi ituruka ku kutabona ibyangombwa nkenerwa mu muryango, mu ndorerwamo y'ubutegetsi ubuharike buranateza izindi ingaruka zijyanye n'ubwiyongere bukabije bw'abaturage. Nk'umurenge wa Bugarama bwawo uri mwifite ubuso buto mu karere ka Rusizi, ariko kandi ukaba mwifite abaturage benshi n'abarenga 31,000, ahabarurwa abarenga 270 ku kilometero kare kimwe. Temistokre Mutijima, Ijwi rya Amerika mu burengerazuba bw'u Rwanda.
Iwanyu mu ntara. Iwanyu mu ntara.
Ni ikiganiro kibashikiriza amakuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'Abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Iwanyu mu ntara.
Na kajyo Ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku Gatumba. Nikambi kugira yagira abantu kwabayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Iwanyu mu ntara ni cyanyu.
Tuyagire mwisanzuye ku Ijwi rya Amerika. Ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu, kuva izahinzwe gushika izahinzwe n'igice z'umutaga.
Iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara.
Mwandanya kumviriza radio Ijwi rya Amerika i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Raporo nshasha ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ku burenganzira bwa muntu ku isi iragaragaza uko ubwo burenganzira bwasubiye inyuma cyane mu bihugu bisanzwe bidafite isura nziza mu kubwubahiriza. Iyo raporo ivuga ku mwaka w'2018 domurutoke ku bihugu bitandukanye bihonyanga uburenganzira bwa muntu. Iyo raporo inanavuga no ku bihugu byo mu karere k'ibiyaga binini. Ibivugwa niyo raporo ku Rwanda, Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo na Uganda twabiteguriwe na mugenzi wacu Claude Ganza Munyamagana.
Iyi raporo ya Departement y'Ububanyi n'Amahanga ya Amerika igaruka ku busugire n'uburenganzira bya muntu. Igika cyayo cya mbere kigizwe n'udusubi cyangwa uduce duto turindwi turimo ubwicanyi no kuvutsa abantu ubuzima ku mpamvu zifitanye isano na politiki, abantu baburirwa irengero, iyicarubozo, ubugome n'ibihano bya kinyamaswa, gufunga abantu binyuranyije n'amategeko, kubima ubutabera nyabwo no kuvogera ubuzima bwite bw'umuntu, umuryango, ingo zabo no kumviriza amatelefone yabo. Kubireba u Rwanda, mu kuramburiza ingingo iyi raporo ihera ku rupfu rwa Maitre Donat Mutunzi waburiwe irengero avuye mu kazi ku itariki 13 z'ukwezi kwa kane, umuryango ukamenyesha polisi ko wamubuze ariko icyicecekera kugeza yemeye ko afunzwe ku itariki 18 z'uko kwezi. Icyo gihe polisi yavuze ko Mutunzi akurikiranyweho gukwirakwiza ibihuha kuri internet bisebya Perezida Kagame, ariko ku itariki 22 z'ukwezi kwa kane umucamanza abwira umwunganizi wa Maitre Mutunzi wakurikiranyweho icyaha cyo gusambanya ku gahato. Nyuma ku itariki 26 polisi ivuga ko Maitre Mutunzi Donat yahuye yimanika mu cyumba yari afungiwemo umurambo umaze gusuzumwa byagaragaye ko yari yakomeretse cyane mu maso no ku misaya. Umuryango ubwira abarengera uburenganzira bwa muntu ko bakeka ko yabanje gukubitwa kanigirwa aho yari afungiye. Kugeza mu kwezi kwa cyenda kumwaka ushize, guverinoma y'u Rwanda yari itarasoza iperereza ku byatangajwe mu 2017 n'umuryango Human Rights Watch urengera uburenganzira bwa muntu ko polisi n'izindi nzego z'umutekano zishe abantu 37 hagati y'2016 na 2017. Human Rights Watch yavuga ko bishwe bahowe ibyaha byoroheje birimo nko kwiba ibitoki, kurubisha inshundura zitemewe, kimwe no kwambuka imipaka mu nzira zitemewe. Iyi raporo inavuga ko abantu benshi baburiwe irengero barigishijwe n'abakozi ba leta. Itanga urugero kuri Boniface Twagirimana, Vice Perezida w'Ishyaka FDU inkingi ritaremerwa n'amategeko y'u Rwanda. Ku itariki 7 z'ukwezi kwa munani, umuvugizi wa guverinoma y'u Rwanda yabwiye abanyamakuru ko Boniface Twagirimana n'undi bari bafunganywe batorotse gereza ya Mpanga. Icyo gihe ishyaka rye ryavuze ko rifite amakuru yizewe y'uko uyu Twagirimana yajyanwe muri iyi gereza iminsi 5 mbere y'uko batangaza ko yabuze. Imwe mu miryango y'imbere mu gihugu ivuga ko nta bushobozi n'ubwisanzure ibona mu gukora iperereza ku makosa y'inzego z'umutekano, harimo n'ibura ry'abantu. Itegeko nshingana n'amategeko abuze ibikorwa by'icarubozo n'ibindi bitesha agaciro kiremwa muntu, ariko hari raporo zinyuranye zagiye zivuga ko abafunzwe bakorerwa ibikorwa mbabazamubiri bigakorwa n'abapolisi, abasirikare n'abakozi b'urwego rw'igihugu rushinzwe iperereza. Ni mu gihe nyamara tariki 7 z'ukwezi kwa 9 k'umwaka ushize, igitabo kivuguruye cy'amategeko ahana ibyaha mu Rwanda giteganyirizwa abakozi y'icarubozo igifungo cy'imyaka iri hagati ya 20 na 25. Iri tegeko kandi rivuga ko iyicarubozo rikozwe n'umukozi wa leta uri mu kazi ahanishwa gufungwa burundu. Iyi raporo ivuga ko kugeza ku itariki 14 z'ukwezi kwa 9, guverinoma y'u Rwanda yari itarakora iperereza ku byavuzwe na Human Rights Watch ko abantu 104 bari bafunzwe binyuranyije n'amategeko bakorewe iyicarubozo bikozwe n'abasirikare hagati y'2012 na 2016. Iyi raporo yavugaga ko abasirikare bakora mu ishami ry'iperereza bakoresha iyicarubozo n'ubundi bugome kugira ngo abafunzwe bemere ibyo bashinjwa babone koherezwa mu magereza azwi. Ibi ngo bikunze gukorerwa ahitwa Ikami mu kigo cya gisirikare cya Mukamira, ahitwa Gendarmerie Rubavu, no mu bigo bya Mudende, Bigogwe na Tumba. Ku bijyanye n'uko abafunzwe bafatwa, iyi raporo ivuga ko biterwa n'aho baba bafungiwe. Yerekana ko muri rusange abafungiye mu magereza azwi bafatwa neza, kandi abagore bagafungirwa ukwabo n'abagabo bikabuku. RCS ivuga ko mu 2015 abantu bafunzwe biyongereyeho hafi 15% bava ku bakabaka 552 mu kwezi kwa munani bari bamaze kurenga 61%. Iyi raporo ishima ko abanyamakuru bafite ikarita bashobora kwemererwa gusura amagereza, ariko kugira ngo bafate amafoto cyangwa baganirize abafunzwe bisaba uburenganzira bwa komiseri wa RCS. Gufunga abantu binyuranyije n'amategeko nabyo bigarukaho muri iyi raporo. Ivuga ko hari naho abapolisi bica abantu mu gihe igerageza kubata muri yombi. Igaruka ku mumotari umupolisi yarashe mu kwezi kwa gatanu, ikavuga ko yashatse kumurwanya ngo mwake imbunda, nyamara babibonye bakemeza ko uwo mumotari yarashwe yamaze kumanika amaboko. Nubwo iyi raporo ivuga ko hari aho abasirikare bagira uruhare mu iyicarubozo rikorerwa abakekwaho ibyaha no kubafunga binyuranyije n'amategeko, muri rusange nashima ubunyamwuga n'ikinyabupfura biranga abasirikare, kandi abitwaye nabi barakurikiranwa. Kubw'iyi raporo abantu bagaragaje kudashyigikira ibyemezo na politiki bya leta bagiye bafungwa. Abatavuga rumwe n'ubutegetsi bagiye bashinjwa ibyaha binyuranye birimo ibyo guhakana jenoside, guhamagarira rubanda kwigomeka no gushaka guhirika ubutegetsi. Mu kwezi kwa 9 guverinoma y'u Rwanda yahaye imbabazi imfungwa zirimo n'umunyepolitiki Ngabire Victoire Umuhoza ku mbabazi z'umukuru w'igihugu. Cyakora kubw'iyi raporo haracyari imfungwa za politiki zifunzwe zirimo Deo Mushayidi na Theoneste Niyitegeka. Inagaruka ku irekurwa rya Diane Rwigara na nyinumubyara, ariko ikavuga ko mu gihe yari afunzwe abantu be ba hafi nabo bafunzwe, abandi bakirukanwa mu kazi. Raporo ya Departement ya Amerika ivuga ko nubwo itegeko nshinga n'andi mategeko abuzanya kuvogera ubuzima bwite bw'umuntu, ariko guverinoma y'u Rwanda ikomeje kugenzura ingo ibyo abantu bakora, kumviriza amatelefone yabo n'ubutumwa boherezanya kuri za email. Ibi ngo bikora binyujije mu bakozi ifite mu miryango itari ya leta, amadini, ibitangazamakuru n'ibindi bigo byabo by'imbere mu gihugu cyangwa mpuzamahanga bigikoreramo.
Tukivuga kuri iyo raporo ku burenganzira bwa muntu ku isi yasohowe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, mugenzi wacu Eloge Urikaneza aratubwira icyo ivuga ku Burundi, Tanzania na Kenya.
Muri iyo raporo Leta ya Amerika ivuga ko mu mwaka w'2018 hari ibyegeranyo byinshi byerekanye ko inzego za leta n'abakozi bazo bavuzwe mu bwicanyi ndengerabutungane bwakorewe abadashyigikiye ubutegetsi cyangwa abantu bariko bakora ibyo barakoriwe n'amategeko y'igihugu. Akarorero gatangwa n'akibitigiri ry'ishyirahamwe ryahagaritswe rigiteka, ariko rikabandanya rikorera hanze y'u Burundi, aho ryerekanye ko gushika mu mpera z'ukwezi kw'icyenda abantu 39 aribo bari bamaze kugandagurwa. Abatunzwe agatoki ni bamwe mu bagize inzego z'umutekano hamwe n'urwaruka rw'imbonerakure. Gusa iyo raporo yemeza kubitigiri nyezina n'uruhara rwa bamwe n'abandi bigoye kumenyekana bitewe nuko amashyirahamwe yigenga n'abahinga batohoza ugateye akazi na muntu batorohejwe kuja ku rubuga. Ikindi kivugwa nuko amatohoza n'ibihano ku bakozi ba leta n'abanywanyi b'umugambi uri ku butegetsi bikekwa ku ivyaha bitabaye ikirenga bivuye gukwega amaguru kw'inzego zijejwe gutohoza hamwe n'ubutungane. Leta ya Amerika imenyesha kumugwi ujejwe amatohoza ku Burundi nyuma yo kuganira n'ivyabo n'amajana ane biba mu buhungiro wasubiye gutanga umwanzuro ko mu Burundi hakiri impamvu zemeza kubwicanyi burobanura bwikwiragi. Uwo mugwi wegeka mabi ku rwego rw'iperereza y'ipolisi hamwe n'imbonerakure. Uwo mugwi wawo ni unasigura kandi ko akenshi ibiziga bitowe bica vyihutirwa gufubwa ata matohoza abaye. Iruhande y'ivyo iyo raporo ivuga ko imigwi igwanya leta y'umuseruko bwa Congo yagiye ikora rimwe na rimwe ibitero ku butaka bw'u Burundi. Akarorero gatangwa nako umugwi witwaje ibirwanisho wateye ahitwa Ruhagarika mu ntara ya Cibitoki kuwa 11 ukwezi kwa gatanu hakicwa abantu 226 harimo abagore n'abana. Mu mwaka uheze kandi leta ya Amerika isigura ko habaye abantu benshi bazimira rimwe na rimwe ababafashe bakagora kumenyekana umwidondoro. Muri iyo raporo kandi leta ya Amerika yemeza ko nubwo itegeko mpanabyaha ry'u Burundi n'ibwizwa nshingiro bibuza kwica abantu rubozo canke kubaroheza igufa no kubahohotera, ivyegeranyo bitari bike vyerekanye ko bakozi ba leta babikoresheje akatari gake. Yisunze icegeranyo ca Human Rights Watch ivuga ko hari abarundi ndi bahunze igihugu inyuma yaho bamwe mu miryango yabo bafatiwe ku nguvu bahohoterewe canke naho bafungiwe ubusa n'inzego z'umutekano. Ligiteka yaharuye abagera ku 200 bakorewe ivyo. Nubwo biruka mugabo w'ikicegeranyo cibutsa ku Burundi ufite ingabo mu bikorwa by'ugarukana amahoro n'umutekano mu bihugu bya Somalia na Central Africa. Ku vyerekeye amabohero, iyo raporo isanga yararengewe. Yisunga icegeranyo c'ibiro bikubijejwe amabohero co mu kwezi kw'icenda, aho mu mabohero 11 ari mu gihugu harimo abafungwa 13,373 mu gihe afite ububasha bwo kwakira abatarenga 4,494. Mu gisata c'ubutungane bivugwa ko n'ubwibwirizwa nshingiro n'amategeko vyemera ko haba ubutungane bwigenga, akenshi abategetsi bivanze mu matohoza n'imanza bituma bidindira. Ariko raporo ya Leta ya Amerika yemeza ko atabitigiri zafungiye politike bihari bitewe n'uko leta yanse gukorana n'igisata cy'agateka kazi na muntu yongereye ankira guhonyoza ikirenge ku butaka bwayo abahinga bigenga. Gusa mwaka 2016 ico gisata cari cavuze ko baharurwa mu 500. Mu gisata c'ubwisanzure no gushikiriza ivyiyumviro n'itangazamakuru, iyo raporo igaruka ku ngingo zitari nke zafashwe n'urwego CNS rucungera ngene ibinyamakuru bikora harimo kugara imirongo ya FM y'ijwi rya Amerika hamwe na BBC. N'ubwigenge bw'amashyirahamwe vyemezwa ko butubahirijwe. Aha akarorero gafatirwa ko na kingingo yo gusaba amashyirahamwe mpuzamakungu kwiyandikisha bushasha mu mpera z'umwaka uheze. Ikicegeranyo kivuga kandi ko nubwo amatora ya kamarampaka muri rusangi yo mu kwa gatanu umwaka uheze yabaye mwituze, yaranzwe niho nyangwa ry'agateka kazi na muntu ahatari hake hakaba n'abantu bicwa mu gihe c'imyamamazo. Kuva mwaka 2015 hadutse injyane za politike, leta ntisiba kwiyamiriza amatohoza n'ivyegeranyo vy'amashyirahamwe n'ibihugu bimwe bimwe. Ivuga ko abisohora bakorana canke bahendwa n'abashatse guhiga ubutegetsi mu 2015 hamwe n'abansi b'u Burundi, kuko abategetsi babwo bahisemo inzira y'ubwigenge aho gufukamira abakoloni. Eroje burika neza, Nairobi, Ijwi rya Amerika.
Banywanyi b'Ijwi rya Amerika, uretse kutwumvira ku mirongo ya FM, ku mirongo migufi ya shortwaves, kuri Facebook na internet mushobora kutwumva biciye ku matelefone yanyu ngendanwa. Ku batwumva muri Tanzania muhamagara ku nimero +255411 2961. Abatwumva muri Kenya namwe mugahamagara kuri +254 2592 2994. Kuri mwe mutwumva muherereye muri Amerika muhamagara kuri +351 999 5185. Ijwi rya Amerika ryongeye kubashimira kuba mudahengeshanya kuryumviriza. Ijwi rya Amerika ni radio yanyu.
Juti mwese mwakurikiranye ibiganiro twari tubafitiye muri aka kanya haniho bigarukiye, tubashimiye kuba mwaduteze amatwi tubatumira no kubandanya mutwumviriza mu biganiro byacu mu Kirundi no mu Kinyarwanda bisi yose kuri radio yanyu, radio Ijwi rya Amerika.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.
Yabaye igihugu cy'Uburundi yabaye